Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka turamije ikiganiro cy'uyu munsi. Bakunzi b'Ijwi rya Amerika muranyihanganira no munsi Ijwi rirajwangaraye gato, ariko turaterama tuganire ku bibazo by'urwaruka. Haciye indwi Afrika ihimbaje umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Mbega umwana w'umunyafrika akeneye iki kugira atere imbere nk'abandi bana ku isi? Intambanyi nyamukuru ahura nazo muri iki gihe n'izihe? Kuri ibi bibazo n'ibindi bijanye n'ibikogwa biriko birakogwa n'amashyirahamwe atandukanye, tugiye kuganira namwe muri yo New Generation, atubwire ibyo bari kubarakora mu kugira ngo bafashe ugugwaruka mu gutera imbere, kugira ngo nk'ugwaruka rwa Afrika rutere imbere nk'urundi ku isi. Turabararitse rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro, muterere kuco umwana w'umunyafrika yokora kugira ngo yiteze imbere. Muri sanga mwese, nimero yacu ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo, nimero yacu aho mushobora guterera ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Muri sanga mwese.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri Isanga. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu wari umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Uwo munsi mpuzamakungu ukaba washyizweho n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'1991. Intumbero y'uwo munsi ni uwo gushyira ahabona ibibazo vyega umwana w'umunyafrika, akamaro ko kubungabunga ubuzima bwiwe no guteza imbere ubumenyi bwiwe. Ivyo bivugwa n'ihuriro ry'abahinga bajejwe gateka k'abana muri iryo shyirahamwe rya Afrika ACRWC. Icivugo cy'uyu munsi mpuzamakungu uyu mwaka w'2017 n'umugambi ugamije kurangurwa mu mwaka w'2030 ukaba uvuga uti kwihutisha ibikorwa bijyanye no gukingira, gutera intege no guha uburyo bungana kuri buri mwana wese muri Afrika. Mu Burundi haracindwi rero igihugu cifatanyije n'ibihugu muri Afrika mu guhimbaza uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Mu bikogwa vyamwe mu mashyirahamwe aharanira gateka k'abana New Generation, barakoranije bamwe mu bana bo mu ibarabara batari banditse mu bitabo vy'amakomine, babaha impapuro z'amavuko. Ivyo bikaba ari kimwe mu bikogwa bigamije gufasha umwana w'umurundi ari nawe w'umunyafrika kugira agaciro n'ikimuranga. Ku rwego rwa Leta y'u Burundi rero, kubijanye na bimwe mu bibazo iriko iragerageza gukemura, umushikiranganji w'agateka ka muntu Martin Ivyabandi yamenyesheje ko ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kigiye gutorega umuti mu kubarungika mu miryango bakarerwayo hakuje mu bigo byo kubarereramwo. Aho ni mu gihe yavuze ko ariho boronswa indero nziza z'ikirundi. Dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza inkuru yaduteguriye umunsi u Burundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika.
Murugwa Feza, Nduwayezu Evangeline, Faustin Twagiramungu. aha ni mu kigo cy'ishyira hamwe New Generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura. Bamwe mu bana bahora bamwibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko hari kuri uyu wa gatanu mu gitondo.
Bahati Innocent
muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11. Innocent Bahati kakuwe mwibarabara haraheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango. Kabwijwe ijyamere kuko kiyumva nico kibaza urupapuro ruzogafasha.
Nyumva neza kubera igihe nararuronka sinari nzi ko ndi umwenegihugu ramfasha ko kumenyekana ko ndi umurundi hamwe naho nogenda mu bihugu byo hanze borinda kurusaba rurampaye agaciro ko rumfashije kumenyekana mu Burundi ko ariho navukiye mfise ubwenegihugu bwo mu Burundi.
Eka naka kana kakigeme nako nyene k'imyaka 11 kanejerejwe no kubona kanditswe mu bitabo by'ingo n'imiryango. Nubwo imyaka gafise ari mike kibona mu bigero
uzofasha igihengangire mariage ubwo shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavye ngo mfasha igihengangire mu gihugu cyo hanze cyofasha kugira ndonke karangamuntu ufise urupapuro rw'amavuko.
Bahati nawe arafite icyo akeneye kuzoba niyamara gukura.
Njye mu bunyama bwanjye nifuza ko nzoba umuminisitiri. Umuminisitiri ajejwe by'abana bo mu ibarabara wo kubafasha amagara yabo kuguma ameze neza atawundi yototeza uwundi.
Mu baronkejwe impapuro z'amavuko harimwo n'imisore nk'uyu w'imyaka 20 navuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi.
Navutse ntabona papa mama nawe nkiri mutoya sana carana uvukana ubitwe mu Muyinga muri komine Butihinda canja mu ibarabara ry'i Muyinga n'ukuri niyumva nezerewe cyane gose. Niyumva umva nta kuntu none nabivuga kuko je sinari nzi uko nzoruronka sinari nzi uko vraiment tuzohura nabo ngo bandosore urupapuro
mbona no mu maso akamwe mu karasomeka
n'ukuri vraiment n'ukuri ni byiza biranezereye.
Teddy Harushimana umuhuza bikorwa muri New Generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumvira ico gikorwa.
Mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanzwe bari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nivyo baraza amatazirano yabo canke arashaka kuba izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi. Ama rero wa uri umuntu urashaka kuba ofisi ivyo ufungura ivyo wambara mugabo udafise urupapuro rw'amavuko kuko niko urupapuro no vuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobore kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva no urupapuro ngendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rusha kumutuma ahabwa ubwene gihugu.
Ariko Harushimana hari ibintu bibiri bimubabaza.
No musa ari ababyeyi bareka abana bakaja mu ibarabara abandi nabo ivyo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mu ibarabara neza umwana akagenda agasega amahera mu nyuma ayo mahera ronse agacashirwa tsanga umuvyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya ivyo navirwa tusanga nk'abajejwe umutekano ntavyo wabona neza mugabo nk'akarero ku muvyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umuvyeyi yarakwiye guhanwa iyo rero intambamya mbere intambamya kabiri duhura nayo nabana nyiri ubwabo. Murabizi mu ibarabara hari imigwi itandukanye y'abana yadufatiye ku myaka yabo bafise rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashika imyaka 20-25 urumva ubu kugenda kumubwira ngo urashaka kuva mu ibarabara ntavyo yumva kuko ibarabara irafise ukuntu yamugize nabi ntandero agira.
Kugiyo ndero ntigenda kagirire ubushikanganje bw'agateka kazi na muntu n'abahani y'agateka k'abana hari umukenyuro bumvikanye. Martin Ivyabandi umushikanganje w'agateka kazi na muntu
twarakoze inama n'abantu bose vyega turumvikana tukunduzo bikora aha turi muri programme yaho bajya abantu dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo ibyo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogira ibyo dukoze amatusewe twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabwo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo ziyandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi kuko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango dusanga bo n'abana b'impfubyi ari mu ibarabara si benshi.
Gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu mabarabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati y'ibihumbi 500 nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira. Abatarandikwa mu bitabo by'ingo n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana. Eroje Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Eroje Urika Neza yaduteguriye iyo nkuru. Nungere ndabusabe munyihanganire uno munsi hijwirira jwangaraye gato ariko nkuko muvyumvise mu nkuru tubashikirije mu kiganiro muri sanga cerekeye iterambere n'ibazo by'ubuzima bwa misi yose kuri uyu wa kabiri tugiye kuganira na Teddy Harushimana umuhuza muhuza bikorwa mu ishyirahamwe New Generation. Turaganira ku vyo New Generation ibona nka vision umwana w'umunyafrika akeneye kugira atere imbere nk'abandi bana ku isi. Teddy Harushimana, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze kudutumira muri iki kiganiro, kandi mboneho nakagiye kukuramutsa abantu bose bakorumviriza ino radio zanyu z'Amerika.
Urakoze cyane mushinga nahe. Teddy, wubanza ukatubwira kubatazi icyo new generation, babwira icyo ayo majambo y'icyongereza asigura n'impamvu mwayatoye, ni na kimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu bijyanye n'ukuntu umwana w'umunyafrika yoba ameze muri kazoza.
Ego, new generation mu kirundi bisigura urungamwe rushasha. Kuri twebwe tuvuga yuko kimwe mu bibazo Afrika ifise ni ingorane zifatiye ahanini cyane ku burongozi. Ama rero twaciye twiha intumbero yo kugira ngo dushobore gutegura ugwaruka kugira ngo ruzoshe kuba imboneza, apana kuba abategetsi, kuba imboneza no kuvuga ngo abantu bashobora gufata ya mbere mu gihe ari ibibazo biriko biraba hirya no hino, bakiyumvira kubitoreye inyishu mugabo kandi bakiyumvira no gufasha abantu batandukanye kugira ngo abo bantu baba bari mu ngorane bashobore kwisonora. Hanyuma rero twaba dufite intumbero zitatu. Intumbero ya mbere kuzana ugaruka mu kurufasha guhinduka mu mifato, mu kurufasha guhinduka mu byumviro. Ubwa kabiri twifuza gufasha ugaruka guteza imbere ubwenge bwabo, impano zabo. Ubwa gatatu twifuza gushigikira ugaruka mu migambi rusanzwe rufise kugira ngo usho guterera agacumu k'umwe mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'isi. Rero mu camake new generation isanzwe ifise cyifuzo nyamukuru cyo gutegura urunganwe rw'abarongozi kugira ngo abarongozi nyine bazoshobore guhindura bino bihugu byacu. Murakoze.
None ni ibihe bintu nyamukuru nk'umwana w'umunyafrika, umwana w'umurundi muri iki gihe abuze kugira atere imbere, ateze imbere na Afrika kuri mwebwe?
Kuri twebwe dufate muri rusangi uno munsi muraze ku isi, abana bari mu ngorane dufate ku isi yose barangana barababa imiliyoni amajanizi. Abo bana rero usanga bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Kimwe rero mu bintu tubona abo bana bahura nabyo ni bibikurikira, ni ibibazo bijanye n'amagara yabo. Bwa kabiri ni ibibazo bijanye n'intambara zikunda kuba hirya no hino, bigaca bituma abana benshi badashobora gukura neza cyangwa se ngo babandanye amashuri yabo. Ubwa gatatu ni ibibazo biri mu miryango, kuvuga ngo hagati y'ababyeyi basanga hari ukutumvikana cyangwa se umwana ntibamufata neza nk'uko bitegerezwa. Hanyuma ubwa kane ni abana bategekwa kubaka izabo bakiri bato, kuvuga ngo batarashikana imyaka yemewe n'amategeko. Hanyuma ikindi gikurikira ni abo bana b'imiyabaga usanga batwara inda mu gihe bataba babyiteguriye, kuko uko mubizi iyo umwana akiri muto afite imyaka 14-15 agatwara inda, ibyo biraheza bikagira ingaruka mbi ku magara yiwe ndetse no muri kazoza kiwe. Ikindi naco ni ibijyanye no gufungura nabi. Murabizi iyo umwana ataronse ibifungurwa byose bikenewe bishobora kumufasha gukura, ibyo nabyo birashobora gutuma umwana agira ingorane zitandukanye. Hanyuma igikurikira ni ibi byose bijyanye n'indero, aho usanga hari igitigiri kinini cyane cy'abana batari ko barajya ku ishuri. Bwa nyuma ni ikibazo kijyanye n'abana bakoreshwa ibikorwa bibarenga ingufu cyangwa se usanga bagenda gukora mu gihe imyaka itaba bibemerera. Rero navuga ni muri rusange ni ibyo bintu nyamukuru abana bo muri Afrika ndetse n'abana batari bake bo ku isi bahura na
hari ibikorwa bitandukanye ibihugu bya Afrika harimo n'u Burundi byifatanije n'ishyiramo mpuzamakungu ONU byagiye birakogwa mu myaka yaheze kugira ngo ibihugu bitere imbere, gisata cy'ugwaruka gitere imbere. Ibintu byagiye biratera imbere kuri mwebe ku rwego rw'uburezi bw'umwana w'umunyafrika mubona ari nk'ibihe, cyane cyane mu Burundi tuvuge nko mu myaka 10 iheze mushobora kuba mushima kandi bishobora gushobora kubandanya navyo nyine gushigikirwa?
Egome, ubwa mbere no banza kuvuga nk'ibi bijanye n'amategeko mpuzamakungu araba agateka k'abana, ico bita convention relative des droits de l'enfant. aho Burundi bwashize ko umukono haraize imyaka myinshi imyaka yababa 2007 muri ayo mategeko barerekana yuko nk'akarero yuko umwana akwiye kwigishwa ku buntu rero mfate nga mu Burundi nk'akarero turabona yuko abajeje intwaro bisunda amategeko turabona ko ariyo ibintu bimwe bimwe bashoboye gushira mu ngiro kandi dushima ni kirero kijyanye no guhimiriza abavyeyi yuko borungika abana babo mu mashure iki nacyo turabona hari amashure menshi yubatswe ijya no hino ijya navyo gaca bishobora gutuma abana benshi bajya mu mashure iki ni kintu cyo kimeze neza kandi dushima coba carakoretse muri imyaka 10 irangiye ni iki kintu kijyanye no kuvuza abana bafite munsi imyaka 5 mwibuke yuko nigeze kubivuga kubijyanye na kimwe mu ngorane abana b'abanyafurika bahura nazo ni ibi bintu byose bijyanye n'amagara yabo kuba rero mu Burundi hariyo politike yuko abana bafite munsi imyaka 5 bashobora kuvuzwa icyo ni kintu cyo gushigikira iki kintu cyo twoshigikira kimeze neza ni ibi bintu byose bijyanye n'uko ababyeyi bibungenze nabo nyene bashobora kubyarira mu mavuriro igituma mvuze yuko ari umugambi mwiza nuko iyo umubyeyi abyariye mu ivuriro biratuma umwana abaganga bamukurikira neza bizabyo bigaca bituma umwana agateka kiwe gakingirwa muri rusange rero novuga yuko n'ibyo bintu bitandukanye byiza kinacho nabyumvise mu ntangamara ya kino kiganiro mwashoboye kubivuga ni ibintu bijanye nuko leta yashoboye korohereza abavyeyi amashirahamwe yabikorewe twabo kugira ngo abana bose bavutse batandizwe kugira ngo bashobore koroherezwa bashobore kwandikwa rero ibyo ni bimwe mu bintu dushima twavuga yuko yakoretse
Muravuze cyane kubijyanye n'amagara y'abana ikaratera imbere ariko tugerageje kuvuga kubijyanye n'ubumenyi hari kibazo muri iki gihe mu Burundi gikomeye cereke abana batatoye ikibazo cyo mu mwaka w'icenda kiravugwa ko byinshi hari abana benshi bamaze igihe batazi kazoza kabo mu misiri imbere cifashe gute muri iki gihe kubijyanye n'ubuntu n'inyigisho n'indero
ibyo nibaza ko nkuko mubivuze mwasho kwikurikirana yuko mu gihugu cacu cy'u Burundi cyane kuva mu mwaka w'ishure 2013 ushira 2014 niyo mu Burundi hatangurwa umugambi mushasha witwa école fondamentale nkuko mwabivuze aho usanga umwana iyo ageze mu mwaka w'icenda ariho acakora ikibazo kimuha uburenganzira bwo kubandanya icyo bita poste fondamentale rero kimwe mu bintu abantu ariko baraharira ko n'umunsi ni iki kijyanye n'uko iyo umwana ayobewe icyo kibazo ashobora guca arindira muhira canke mugabo leta yarashoboye kwiyumvira uwundi mugambi kwiyumvira ngo abana abo bana bazoba barindiriye canke bazoba bayobewe yuko bashobora kugenda kwiga amashuri y'imyuga mugabo kimo mu bintu biboneka nuko biboneka ko leta itaraheza kwitegura kuko ayo mashuri y'imyuga amwamwe n'ubu aracubakwa urumva hose mu gihugu cyose amaze kubakwa naye amaze kubakwa usanga ibikoresho bidakwiye canke abigisha babifitiye ubuhinga ntibaba bahari rero ishoro ni kimwe mu bintu tuvuga ngo nagahaze mugabo umugambi ubwayo si umugambi mubi ko ndabivuta neza yuko no umugambi uravye mu bihugu nka Cameroon no umugambi usanzwe ukora neza rero nibaza yuko naho harimo agahaze n'umugambi aba twese tujejwe idindero dukwiye kuraba ukuntu twokicana leta kugira ngo izo bintu byose bitagenda neza kujyanye n'uno mugambi dushobore guhana hana ibyumviro kugira ngo muri antumbero nyene yuko umwana w'umunyafurika atera imbere kugira ngo umwana ashobore kubahirizwa kubijyanye na kazuza kiwe nk'uko mubizi indero n'urufunguruzo rutuma umwana ashobora gutera imbere kandi murabizi iyo abana bateye imbere ni nk'uko twatiko turategura kazoza kabino bihugu byacu rero iki nacu abantu baharira ko ni kuri ibi bintu bijyanye n'akanovera kizo nyigisho zisanzwe zitangwa twese turabikurikirana buri munsi turafite n'abana basanzwe biga muri amashuri nuko hari ibyigwa bimwe bimwe usanga koko ari ibyo no kwita abatebobi ibyigwa bazanye gishasha kandi dushigikiye ikigwa cyitwa entrepreneuria ikigwa cyiza cyane gifasha umwana gutangura kwiyumvira ibijyanye no gutanguza umugambi wiwe cyo ikintu cyiza mugabo kimwe mu bintu rero bitameze neza nuko abo bana bataronswa akaje ko gushobora nk'akabero kuja mu mahinguriro cyangwa se bahure n'abantu bamaze gutangura imigambi yabo kugira ngo babasegurire mbega bigenda gute
ibyo bita ama stage
kuko nibyo ni cigwa cy'entrepreneuria ni cigwa cyiza ni kimwe mu bigwa wanashaka hamwe leta n'abasanzwe bayifasha nano mashirahamwe yacu amwe two kwicara hamwe ni kimwe mu bigwa bishobora gufasha gutora inyishu nk'iki kibazo cy'ubukene nk'iki kibazo cy'ubushomeri kiri hirya no hino mu gihugu kuko iyo umwana atangiye kwigishwa akiri muto akamenya gutunganya ubwiwe umugambi we agatangura kwiyumvira ati mbere narangiza ishure ni gute nshobora gutegura ubuzima bwanjye ntarinze kurindira yuko nohabwa akazi na leta mugabo akazi nkakirondera ndetse nkanagahereza abandi hanyuma ikindi gihaze muri uwo mugambi wa ecole fondamentale ni ikintu kijyanye n'ibyigwa bimwe bimwe usanga iyo abana bageze muri poste fondamentale batagenda biga kandi byari ibyigwa bikomeye cyane nk'ubu ndabibutsa nk'aba bana usanga baba bari kubariga scientifique usanga ahanini cyane bibanda ku byigwa nyine bijyanye n'amasiyansi mugabo usanga bya byigwa bya histoire bya geographie ntabyo bari kubaranonosora kandi ari byigwa bishobora kuzobafasha muri rusange muri kazoza kabo rero twavuga tuti mu ncamake umugambi ni mwiza mugabo haracarimo agahazi haracakenewe cyane yoherekeza uwo mugambi ibyo nabyo leta ubwayo ntabyo bishoboza nacyo gituma nibaza ko leta ikeneye kwicara n'andi mashyirahamwe yacu n'andi mashyirahamwe yose ajyanye ajejwe iby'indero kugira ngo babatere ibyumviro kandi bashobore no kubashigikira
ni byiza cyane urakoze cyane mushinga na Harushimana turabandanya tuganira ku byo umwana w'umunyafrika keneye nubwo tuvuga cyane cyane ku mwana w'umurundi ariko umwana w'umurundi nawe nyine ni umunyafrika ni nawe kazoza ku Burundi kazoza ka Afrika kucyo akeneye kugira ngo atere imbere nk'abandi bana ku isi kino ni kiganiro gijambo abanywanye biri adijwe rya Amerika tuje ku murongo tutangurire kuri ndumukama uratwumva
ndagize mwiriwe
amahoro neza kibazo cyangwa icyumviro uduzijwe
n'icyumviro umwana reka dufatire ku mwana w'umunyafrika muri rusange umwana w'umunyafrika muri rusange arakwiye kuvukira mu gihugu kirimo amahoro n'ukuvuga umwana w'umunyafrika arakwiye kuvukira mu gihugu akaregwa n'ababyeyi babiri papa wiwe na mama wiwe burya nubwo haba amashyirahamwe ashobora gufasha abana yamara amashyirahamwe umwana arakeneye kubona urukundo rw'ababyeyi biwe baba bamurereye hamwe ni ukuvuga umwana ntibibereye yuko areregwa mu makambi y'impunzi icyo ni kimwe bwa kabiri umutumire aravuze ku kintu cyangwaze ku mutima cyane kerekeye amashure fondamentale ni ukuri hariho abana benshi bari mu ibarabara ariko nizeye ko leta n'umubyeyi irababona izomenya izogira icyo ikoze yavuze kuri kurwe ku cigwa cyitwa entrepreneuria je narasomye bijya bitabo ni ibitabo byiza cyane iyi ngorane ngira mvuge nawe nyene yayivuze ingorane yuko narasomye nk'ahantu bashobora gusanga bari ko barigisha abana harimo ingene bashobora ubworozi uburyo bwa kijyambere ibintu
bandanya
ibintu uburimyi bwa kijyambere ingene borora swati ingene borora inkoko ingene borora inka ingene bashobora gukorera hamwe niturumva cyo gukorera hamwe ni ikintu cyiza cyane ningene umwana yitegura kuba umutware wiwe ngene no kuvuga ro responsable so swamene nta yame yiteze kwamabona yuko leta umego nitegerezwa kumuha akazi ibyo byari ibintu nibaza no mu bindi bihugu bakoresha byari ibintu byiza problemi iriho ni iyihere ikibazo kiriho ni iki yashikirize cy'uko mwe mwavuze ngo ni stage ariko nibaza ko atari stage ni pratique ushinge ukabona ingene bashyira mu ngiro ikintu uba wahagije kwiga ubu bakwigishije mu korora nk'inkoko ukamenya uti inkoko bazorora muri ubu buryo bubakuko none numwigisha bari ko arabyigisha ari naho usanga kandi inkoko nimwe batunze muhira akagenda kwigisha umwana mu by'uburimyi nta karorero keza bari karatanga nta karorero atanga ati ngo ndabereke ingene ibya bintu byorogo nawe nyina bisoma mu gitabo ko nyene rero hari hafiye yuko kugira akantu gahinduka bakaza baragira nko mu madeseye ubye ku mashure yoba yegeranye bakaza haba hari ahantu abanyeshuri bashobora kubonera igikorwa cya pratique ingene icyo gikorwa cyagiye mu ngiro uwo mutumire mwo tubaza mwo mutubariza ico niko cyumviro gishikiriza ko ico bo bagiye gukora kugira abana pratique irakenewe cyane no kuvuga ushira mu ngiro kijya kintu babonye
kirakenewe ariko ntaguciriyemo ndumukama pratique ni na stage stage ni kuye kuba yo mu biro gusa stage irashobora kuba mu mirima stage na pratique nico kimwe muri rusange nuko bivuze reka duhaka ryo mushingana ya Harushimana agira ico yongeye ko mushingana ya Harushimana ndumukama yavuze ikintu gihambaye cerekeye yuko umwana nivyo arakeneye amahoro mu gihugu aba bamwe arakeneye kurerwa na nyina na se bishobotse ni kindi yavuze cerekeye ibigo ni naco umushikira nganjirekeye agateka kazi na muntu yavuze mu nkuru twashikirije kuri ijye ngingo yuko abana badakwiye kurerwa mu ngo twohera ngaho tukaraba iciza cuko batarerwa mu ngo bakarerwa mu miryango n'ingaruka kumbure zishobora kuhaba iyo tutabaretse ngo baregwe muri zongo iyo bidashobotse ko baronka imiryango muri make
egome nibaza yuko kubituraba dusanze dushigikiye cyane icyo cyumviro cyuko ibigo bikwiye kugabanywa hanyuma tukarabira hamwe umwana ashobora gukurira mu muryango wiwe kuko nk'uko ndi umukama yavuze ikibanza cyiza gishobora gutuma umwana aregwa kandi agakura neza mu muryango hanyuma nagomba rero kugira ngo ntange umuco igituma ibigo bimwe bimwe bihari kugira ngo bishobore gufasha kuko kimwe mu bibazo abana bahura nabyo ni ibibazo biri mu miryango nyine nibyo tuko twahimiriza na leta irafite uwo mugambi yuko abana basubira mu miryango yabo ariko kimwe mu bintu twabonye si ubwa mbere leta ifashe ingingo zo gufata nk'akarero nko muri gisata sanze dukoreramo cyo gufasha abana mu iyarabara turamaze kubibona zirimo cyane kabiri aho leta ifata abana bakabashyira hamwe bakaburiza imiduga bakatwara iwabo mu rwego rusanga haheze amezi make ugasanga babana basiye kandi kugaruka mu muhira mu ibarabara kuko ikibazo cyatumye ujya mwana ashobora kuva iwabo ashobora kuva mu muryango ni uko leta ntiyashoboye kugitorera inyishu rero njye nibaza yuko muri uwo mwanya wo kugira ngo abana tubasubize iwabo bashobore kuregwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi bantu bo mu muryango iwe ni umugambi mwiza mugabo bitegurwe neza kubwi neza y'umwana hanyuma iki naco novuga kuri ibijya ndumukama yavuze yuko umwana akwiye kubandanya aregwa mu muryango rero ni byiza yuko akwiye kurabira hamwe cyane cyane akabaho imigambi cyangwa se agashigwaho ibisata bishobora gukurikirana imiryango kugira ngo umuryango uzoba uriko ufata nabi umwana uwo muryango ushobore gukurikiranwa nimba ari impanuro bawuha nimba ari ingingo zifatwa kubw'ineza y'umwana zisho gufatwa ubundi abe nk'akarero ibi bihugu byo hanze ibihugu by'i Burayi ahanini cyane turabona yuko hariho amasanka hariho ibisata bitandukanye bikurikirana ubuzima bw'abana mu miryango nibyo umwana abantu ba mbere bafise uruhara rwa mbere rwo kumwitaho n'ababyeyi mugabo nk'uko nabivuze hariho abana benshi cyane bahunga imiryango kubera yuko ibibazo byavuye ku babyeyi ubwabo aho usanga n'ababyeyi batumvikana cyangwa se n'ababyeyi bafata nabi abana babaturubika cyangwa se babasaba gukora ibikorwa birenze ingufu zabo rero novuga ni umugambi w'uko abana basubira iwabo sawa mugabo ni wigwe neza twihutagize leta n'abandi bayifasha n'amashyirahamwe atandukanye ajejwe agateka k'umwana nibicare hamwe kugira ngo uwo mwana ashobore gutegurwa neza aho azoshikira mu muryango iwabo babanze bige barabe yuko kuko iko atantambamizo hapfa zihaba hanyuma umwana ashobore gusubizwa iwabo mugabo turiko turumvira cyane cyane ineza yiwe
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi kwizera turi kumwe
kumwe
na mahoro neza kibazo cyangwa cyumviro
ego ni cyumviro yewe ahanini umuntu akaravuga ngo kadoza ku mwana w'umunyafrika na cyane cyane mu Burundi cyane umunyafrika nk'aho mu bindi bihugu akenshi bakunda kwibanda ku bintu by'inyigisho kuko bagiye dukonaraba umugiye kwibanda ku by'inyigisho gusa kuko inyigisho zose zo kadoza ku mwana ikintu gihe mbona cyari gikenewe ubwamire twakwishyira no kwizana ku mwana w'umunyafrika ibyo byo ku mwana w'umunyafrika yotera imbere kuko bituma ajya hamwe n'abandi akwishyira no kwizana bakagira amayeshanje akagira amayeshanje n'imba mu Burundi akagira amayeshanje n'umwana wo muri Sudan akagira amayeshanje n'umwana wo muri South Africa bityo ugasanga bariko barungurana imitwe inshingano zabo zigatera zigimbere ariko ukuntu naho mbona bihagaze ku mareta yo ngaha muri Afrika barashobora kwibanda yo gukoresha inyigisho ugasanga izo nyigisho nibwo ariko baraziga umwana akiga amashuri akarangiza akagomba agacama amaseri n'ibindi n'ugasanga ari mu ibarabara ariko arakora kuko usanga ka uburenganzira bwo kwishyira no kwizana afite
iyo uvuze kwizera
cyane kandi natwe tugabye n'ubukene
kwizera yivuze ukwishira uyivuze ukwishira no kwizana wotomora neza kwico ubusigura kugira ngo kumbure n'abari muri leta bumve icyo usigura kwishira no kwizana kumu uburenganzira bwo kuje mu kindi gihugu cyanke usobanura neza
yego yivuze kwishira no kwizana ajye kwishira no kwizana mba ndiko mvuga ahanini mba ndiko ndavuga uko wundi dufate gende mu Burundi ngiye ngo ndivuje mu bihugu byo hanze ugasisa gakumbure impapuro zitanga uburenganzira bwo gusohoka imbibe birajinze ku buryo bwo kwisanga umwana w'umukene ntashobora kujya kwa experience avec n'urundi rwaruka rwo mu mahanga ngo bagire amayeshanje
ariko nihenze
byamari by'abantu babandi bino bateye imbere
oya
ni ko umuntu akiri wo hasi bigakunda kwisanga ariko ndaza ngo tunganye uburenganzira mu rwanda cyangwa mu burenganzira bwarabaye broker par ibintu by'amafaranga kubera amakondisiyo mwana aba yarakuriye
ariko kwizera nihenze
biravuga yuko n'amahoro ari kandi mu bikoresho byo kumugaruka gutera imbere ubu bikoresho nabyo nyine tubikoresha mu by'intambara za n'ibyo usanga twamira hamwe mugamo gihe cyane kutangura twaronka amahoro kubera ko gushya no kwizana byaboneka
navugiye leta kwizera nibaza ko mu karere k'ibiyaga binini rese passe sibihumbi bibiri ndakeka niba ntihenze rese passe kuja mu bindi bihugu wavuze ati abantu batifise rese passe kuja mu Rwanda muri Tanzania ni bihumbi bibiri naba ntihenze
zijya nazo zimari kiringo bito nishobora kumara kenze by'urugiye ngo urafite experience banye hano
birumvikana
bya n'iburi gati niyo bomanura kagije n'iburi gikora umwaka ugasanga agira ko biraboneka ku bihumbi nka 10-15 kuko urazi nawe isi wasi ya ekonomike turimo ngaha mu Burundi cyane ibintu bibanye duhanye mbibe murazi ko ari atahe
kugira
rero dufate ubona agatangira experience mu minsi 15 batanga ngo ugiye mu Rwanda ngo ugiye muri Tanzania mu Buganda sinyeza ariko kumbure ho bari urakuye cyo kumuze kwitegire
urakoze cyane kwizera urakoze cyane birumvikana kwizera urakoze cyane kuri ico cyumviro Teddy Harishimana ico cyumviro cha kwizera cyo kugira ngo abana bashore kuganira n'abandi bo mu bindi bihugu mu cyumvira kwike
egome ni cyumviro cyiza cyane kuko ari umugani mu Kirundi bavuga ngo ubwenge burarahugwa rero ni byiza yuko abana bashobora guhura n'urundi rwaruka rwo mu bindi bihugu ndetse ibyo no muri amategeko agenga abana yo ku isi icyo kintu kirimo cy'uko umwana afite uburenganzira bwo kwishira akizana ikindi gusa novuga umwana ntakwiye gusa kugenderera mu bindi bihugu kugira ngo amenye abandi bo mu bindi bihugu mugabo ahantu ha mbere umwana akeneye gutembera no kumenya imico ya hanze ingaha nyene hagati mu gihugu ko mubizi igihugu cy'u Burundi kigizwe n'intara zitandukanye muri zo ntara ari intara zimwe zimwe usanga bafite imico yabo nk'akaro nko kuri Bitanye n'intambo rero abana bacu nk'akaro nk'abana bo mu Gisagara barakwiye kugendera abana baruguru
kugira ngo bashobore kumenya bimwe bimwe kujyanye mbega abana baruguru babayeho gute cyangwa abana baruguru nabo nyine bakaza mu bisagara tubanze bwa mbere duhere ngaha iwacu mu gihugu abana bacu turiko turavuga nk'akaronga muri new generation tuvuga yuko twifuza yuko abana tubategura kwimboneza dushobora kuba imboneza utazi ibintu usanzwe ufise mu gihugu cawe utazi ibibazo bihari utazi ibishoboka gukogwa naco gituma nibaza yuko ikintu ca mbere nuko twokwiyumvira ukuntu tworera abana kugira ngo tubakundishe igihugu tubakundishe ibintu bijanye n'akaranga hako abanyamahanga aribo bokwama baza ubwa mbere mu gihugu cacu bakanezererwa ibyo ufise kuko tora tubibona yuzanye umuntu w'umunyamahanga avuye muri ibyo bihugu byo hanze akaza mu Burundi koko arahashima aravuga ati igihugu cyiza none ni gute aba bana bacu mu buto bwabo twobanza nabo nyine tukabakundisha ibyo dufite cyane cyane abo bana tukabereka yuko ibi bintu dufite ari byo bashobora kudukoresha nabo nyine kugira ngo ari ikintu kanaka bakeneye gukora kugira ngo igihugu gihinduke cyangwa se isi turimo isho guhinduka dukoreshe mu bintu bisanzwe dufite ari iwacu.
Ego reka tubandanye ku murongo twakira na njenda kuri yo uratwumva. Amahoro.
Ntore jena gramvuge ko icyo kibazo cyo kuvuga yuko bahora bakora abajyana abajya abana bo mu bigo babajyana mu miryango yabo cyangwa mu yindi miryango. Mu misi yahera twarabonye kabisa icyo gikorwa ko bagikoze ariko nkunga mu kinama abo babana baciye bagaruka gusubira mu mabarabara bamwe bamwe. Acha nibaza ati none nk'abari babajyanye muri zongo cyangwa mu miryango yabo baba barakurikiranye cyangwa abana ko baciye bagaruka. Cya kabiri nk'intererano yo nko kugwaruka rugeze nko ku myaka 20 cyangwa 18 cyangwa nko mu myaka 15 hari ukuntu abantu bashobora kuba nk'akazi ukacisanga baragaye nk'amafaranga yo kandi mu minsi izaza kwiteza imbere mu batwa dufaranga ugasanga umushahara baravuze ati umushahara ni muto
abo bana
yego ariko ngiye kubira aba nkaje nihereye ko na mfaranga makenyi yarashobye kushikana ku gashahara kisuno nuyibuke buke kandi ubu ndiko ndabisanga uko ndiko ndateye kuko insaha nayo ironke akantu kavuye muri uwo mushahara nyene urumva iyo ngayo uwo mushahara ako kantu se nayo kukaronka nca ntera kamo rero mvuga ati wari we wese arose ako kazi yuko yogakora ntaho yovuga ati amafaranga ni make cyangwa amafaranga sinatiyongera mu mafaranga ntare ka kugwira mu kintu umuntu iya yateguye neza akayakoresha neza.
Impanuro nziza cyane ngenda kuri yo
kujyana ego hamari hakantu nari mfise gatonyi nari nayigeze kukabasaba ibyo bundi dafite kabisa umuvandimwe wanjye afite umupastori wo ari mu Rwanda kabisa navuze ati uko mwoshobora kuturaba ukuntu mwoshobora kubahuza kuko akunda kubisaba cyane.
Ereka uwo mu buhinga bw'ivyuma agumye telefone zawe aze tuze kuguhamagara tugerageze gusaba kugufasha sinzi uwo mu wamaravuganye mu misi hari ariko reka ndaza kugerageza kugufasha nyuma y'iki kiganiro urakoze.
Uzamukoze murakenewe kabisa.
Urakoze cyane. Reka twakire Habiyumva uratwumva. Yalo Habiyumva. Na Habiyumva ndumva telefone yiwe icitse. Telefoni iracitse. Mushinga nahe harushimana. Umutumire wacu, umunywanyi wacu yitwa Ndumukama twahereye ko yavuze ikintu gihambaye cerekeye abantu cyangwa ugwaruka kutabona yuko leta ari yo nyishu. Arabavuga ko ari ivyiyumviro bibosha abantu, bibosha ugwaruka muri rusange. Mwiyumvira iki kuri ico kintu cerekeye ukwama ugwaruka gwiyumvira yuko rutegerezwa kurindira yuko ari leta izowuha akazi muri iki gihe ivyo vyiyumviro birabandanya canke biratangiye guhinduka.
Nibaza yuko ubu biriko birahinduka mugabo buhoro buhoro kuko kubatabizi hari abantu bibaza yuko leta mu bantu iha akazi ko bari benshi mugabo mugerageje gukurikirana ibijyanye n'ivyamakuru atandukanye nuko biboneka yuko igitigiri leta ikoresha c'abantu ico gitigiri nacyo gituma nibaza yuko iki kintu cyo kwigisha abantu bakiri bato kumenya ibintu byose bijyanye no gutanguza umugambi cyangwa se kwirondera akazi bakabitangura
bakiri bato nibaza ko ari kintu cyiza cyane kuko nagomba ndabaye nk'akarero twebwe mu bituraba muri generation turafite ibyago twama tugira n'abana kugira ngo dushobore kubabaza indoto zabo rimwe na rimwe hari igihe usanga abo bana ahanini cyane bafite ingufu bafite ibyumviro barakeneye gukora rero naho umubyeyi kugira ngo ashobore gushigikira uwo mwana mu buto bwiwe amenye akiri muto amenye ukuntu ashobora gutunganya udukorwa twiwe hari ikintu kimbabaza cyane nko mu bisagara cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura aho usanga imiryango myinshi cyane ifise nk'aba bakozi bo mu nzu kandi ugasanga ibyo bikorwa abakozi bo mu nzu bakora hariyo bimwe bimwe abana bashobora bonyine ubwabo gukora simvuze yuko ari bibiwa azi umuryango nibagerageze bitunganye
Ya mushana hete diarushimana telefone yawe isa ni yari kira cika gato ariko ubungira ugasubiramo ukabandanya
Nariko mvuga nti ni byiza yuko mu miryango iwacu tugerageza tukigisha abana kubijanye n'ukuntu botangura kumenyera gukora akazi kuko uko tukunda kubivuga indero iva hasi kuko umwana ni akura asina atazi gukora ubuzi buto buto bubayabaye kuvuga ngo bunganya imyaka yiwe ibyo bizomugora igihe azokura rero ni byiza cyane yuko abana tubigisha ukuntu ashobora gukura atiteze yuko ari leta izomuha akazi mugabo akitega yuko bice mu bumenyi yaronse mu mashuri atandukanye bice mu ndero yahawe muhira bice mu ndero yagiye arakura hirya no hino mu bagenzi cyangwa mu mashyirahamwe azofata ibyo byose abikoreshe kugira ngo ashobore guterera mu gihugu kugira ngo igihugu ciwe gitere kija imbere
murakoze cyane reka twakire na Gerard Gerard uratwumva amahoro mu kanya gato amasegonda make cyane ikibazo cyangwa icyumviro
Ekome murakoze cyane nk'uko yo yamaze kwishyikiriza ibintu bya mbere by'ingenzi zanga bifise ishingiro ugasanga bifise ishingiro rero nabwo ubwiye usanga umuntu wese afise initiative zafe ya pasike mbere pays d'afrique
ndizijwe Gerard
mbere pays d'afrique usanga abantu bese afite ibizeye initiative ukamenya ngo rafite preoccupation hamwe no gese ntaje kugira ngo bakore ihanze bakore oro nawe nakore nabo ugasanga ariko barafina yo mu rwego rwo gusanga umuntu ari karakura akwanye iyo initiative yo gukora usanga bifasha no mu buzima urabona ibintu byose biruye cyera amaze kugira ibiki on travaille abajugu n'atwose ibintu byose bo barakoresha uburyo bwabo ugasanga umuntu biko bikoraga nane neza rero nkuko wabishikirije hajya umwana muto yamuhaye initiative yo gukora abazaje vrema bigera bimera neza cyane kuko usanga atiriwe aragira urabona ko ngaha mu Burundi karaba urakazi nka leta halo
yego turakumva
nka leta umva nkangajuma usanga vrema amademene menshi ugasanga ahubwo bakuye byinshi bikorwa heza ntawe kipase rufise ngati mune urwaruka kokira baheza ugasanga bafite akazi ugasanga kugira ngo bagiye guheza ibintu bigorana cyane n'ubugire ugusanga rero byo rero bifite initiative bifana naho ndi na organization tugasanga ari organization bifite nabigenda bigenda neza rero ugasanga hakabaye n'iyo organization y'igihugu hanaka n'urwaruka bigiye n'iziye amajenerasiyo agiye baragira ubuzima butari bwiza none uvuga ati rero uko ya ikinje ujya ikirusho ubugizana na planification
ngamwe birumvikana umwe kubivuze Gerard umugambi no kutegura imigambi no na initiative nko kubivuze no gushira mu ishaka byose birakenewe kandi ni byiza ushikirije wakoze cyane reka tubandanye ku murongo duha abandi akaryo nabo nyine duha akaryo Clement turi kumwe
yego
duzijwe Clement
Ego me turi kumwe cyane bwo kwiga cyane.
Ni byiza. Uduhamagara iri he Clement?
Neza n'ateza ndi mu Kirundo.
Ikibazo cyane cyumviro.
Ego twihoje ku buzima aha bwa mu Burundi na cyane cyane nko kugwaruka ruko rurangiza amashuri ubundi.
turabona yuko usanga bitoroshye kuko kare wari ukavuga yuko ubuca ukaronka kazi hanyuma ugasubiza nk'abo barafashe deni ariko ubunye ntibyoroshye. Ubukene ni byinshi mu miryango biragaragara abantu bose barabibona, ariko iyo tugiye hamwe tugashyira ingufu hamwe turashobora kuyungunganya mu dukorwa tumwe tumwe, ariko ni uko usanga ahenshi hacahazamo ibindi bintu ugasanga baza gusambura iyo migambi umuntu aba ari karagira. Rero ibyo biratuma umutekano w'ubuzima bw'abashomeri ucuhungabana, ukacusanga bariko bariyumvira nibyo bateza imbere bafatiye nk'uduhera duke bagakora nko mu bubare mu tundi dushyirahamwe nko gufyatura amatafari. Ariko ugasanga haho naho nyine ntibyoroha cyane rwose. Rero ndavuga ku buzima bw'abanyeshuri leta yarikwe kuraba nk'ibintu yohereza abashomeri kugira ngo babashe kuba bokora, kugira natwe tubone yuko tugene twubaho abashomeri kuko urabona ubuzima ntibworoshye.
Clement, twari tuvuze ikibazo cyo kutama duhanze amaso leta, hari ubundi buryo umuntu yo kuyumvira bitavuye kuri leta ubona ari nk'ubuhe umuntu yumvira izindi shyirahamwe cyangwa ubundi buryo twavuze kwisununura leta niyo yama iri kibazo iri nyisho ku bibazo byose none?
Oya, ahubwo leta sindi kuko yaduhaye amashuri yo kwiga natwe twaraciye ubwenge. Ikihari bakunze kuvuga ngo la force se la rinyo pe la force. Ego
ni kujya hamwe,
ego tukajya hamwe tukaraba nk'utuntu twiyungunganyamo twigumye n'ubwacu kugira tubashe kuba twubaho, kugira tubabe yuko turonka nako gasabuni anatanda yuko turonka pasi.
Ni byiza cyane, urakoze cyane Clement. Mushinga nawe arushimana kutuhereye nyine kuri icyo kibazo cyerekeye ukujya hamwe. Clement avuze hari imigambi yindi muzi cyangwa mwabonye mu bindi bihugu ya isa niyateye imbere, isa niyakunze mu Burundi ishobora gukogwa igafasha ugaruka?
Egome, dufatiye nko mu bihugu bimwe biko biratera imbere ahanini cyane usanga ari leta ifata ya mbere kugira ngo ishobore gukingira abana cyane cyane mu kubafasha gushobora kwiga ibintu byose bijyanye n'iby'imyuga. Nk'akarero ndabaye nk'akarero, leta irashaka kwiyumvira ikaraba mbega mu Burundi no munsi isoko imeze gute, ni ibihe bintu bishogwa cyangwa se ubuhebuzi bukeneye abakozi benshi cyane. Kuri icyo gihe rero leta ikishyiraho imigambi ikifasha amashuri kugira ngo abantu bari mu mashuri cyangwa se abantu bajeje iby'amashuri bashobore kwigisha abana ibintu byose muri ibintu bya entrepreneuria, babigishe amaprogramme ajyanye n'ibintu bikenewe ku isoko. Ni ukuvuga ngo nk'akarero dufashe nk'ibi bintu byose bijyanye n'iby'uburimyi n'iby'ubworozi, nimba abarundi benshi cyane bakeneye gufungura nk'uko twabivuze ariho abana benshi cyane bari mu ngorane kubera gufungura nabi, leta rero irashobora gutangura ikigisha abana ibi bintu byose bijyanye kurima no korora. Si ibyo gusa, uno munsi isi turabona yuko ari ibintu byitwa amamedia sosiyo. Ni gute leta ishobora gushyigikira abikorera utwabo cyangwa abikorera utwabo bonyine bakiyumvira ukuntu ashobora gushyigikira leta? Kandi nibaza ko mwamwe baramaze kubikora, turabona amashuri y'abikorera utwabo aho bari kwakora ibikorwa byiza cyane nko kwigisha abana ibintu byose bijyanye na informatiki, kwigisha abana ibintu byose bijyanye no kuvuga indimi zitandukanye. Umunsi kubaho tuvuga ikirundi gusa dushobora gutuka kure mugabo uzi indimi zitandukanye, Igishinwa, kuba uzi Icyongereza, kuba uzi Igifaransa, izo zose n'indimi zishobora gufasha umwana w'Umunyafurika gushobora kwiteza ajya imbere. Rero navuga ni mu bindi bihugu turabona leta niyifate ya mbere, mugabo kimwe mu bintu byotwigisha ngaha mu Burundi ni uko amashyirahamwe abikorera utwabo hamwe n'imiryango nabo nyene bakwiye kwiyumvira bakarabira hamwe mbega ni ibihe bintu ni ibihe bisata
iyo andaje ushakuronga amahera anyuma abana tukaca tubigisha tukabatoza indero kugira ngo hampande y'amashuri hampande y'abwa bumenyi abayaronse ku ishuri mugabo abe ashobora kuba azi umwuga umwe cyangwa ibiri ishobora kumusahiriza ishobora kuzomutuma abaho turabona ku isi hari abana usanga batunze cyane ugasanga umwana ku myaka 14 ku myaka 15 asigaye ari mu migwi y'abana bitwa abamiliyoneri kubera yuko usanga akoresha ubuhinga bwiwe muri ibintu byose bijyanye no gukina amasinema kuririmba ugasanga ibyo ni ibintu bikoramubeshaho rero navuga ni mu ncamake umuntu ntatungwa n'uko ari leta imuhaye akazi mugabo ibintu byose byoshobora gutuma umuntu atera imbere biri muri uvuga ngo apatite yo gushobora gutanguza akazi gukrea emploi kwishyiraho birashoboka umuntu wese
arayishaka
rero umwana arabishoboye akiri muto mugabo bisaba gusa yuko umwana
ahabwa
umuntu akuze uwo nawe si uwundi umubyeyi wiwe mugihe bishoboka uwundi wa kabiri ni abantu bose b'ababanyi bashobora gufasha umwana bwa gatatu ni leta itegerezwa kuguma iraba ikaraba mbega koko abana b'igihugu ariko baratera imbere nk'uko itegerezwa
murakoze cyane reka duha akanya kandi na Uwandenze Uwandenze turi kumwe Uwandenze
ndabumva ijwi rya Neta murakoze cyane ku mijambo nitwa Gabeo harinze ndi mu Rwanda mu byanga wa Musanze
urakoze cyane
kuri iyo ngingo y'uko umwana ashobora kwiteza imbere birashoboka cyane ariko muri Afurika turacyahura na challenge zinyuranye zirimo ibibazo by'umutekano muke mu bihugu bimwe na bimwe aho usanga hari ibibazo bya politiki bikabuza abana amahirwe yuko bakwiteza imbere cyane kuko ashobora kwiteza imbere uri mu buhunzi cyangwa iki yabitoroshye cyangwa cya kabiri infrastructure ibikorwa remezo nk'ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi gishobora gutuma abana badashobora kwiga neza bitewe n'uko ukwigira ku gatodo ntabwo byafasha umwana kubasha kwiga neza kuko abari ibibazo binyuranye muri uko kwiga ikindi kibazo cya gatatu nashaka kuvugaho ni ikibazo kijyanye n'abana bahohoterwa bagaterwa inda z'indaro usanga nabyo birahari inzitizi ku iterambere ryabo ariko muri rusange kwiteza imbere ku bana ni ikintu gishoboka cyane murakoze ibiganiro kuduha akanya ahubwo leta yafata umwanya uhagije wo kwiga kuri izo nzitizi n'uburyo kizakemuka murakoze cyane ibiganiro kuduha akanya ko gutanga ibitekerezo
murakoze cyane Uwandenze gushima ubandanye wumviriza Radio Ijwi rya Amerika aho mu Rwanda mushinganaye arashimana Uwandenze avuze ibibazo bihambaye cyane byerekeye amahoro umutekano birumvikana n'iterambere riba hari ingwano hari umutekano muke yavuze cyane cyane kuko tutavuze cerekeye umuyaga nkuba nawe nyine ushobora kuba intambanye mu iterambere ry'ugwaruka abana bahohoterwa birumvikana ravyo nyine twabivuze ni ibibazo bihambaye mubona nk'ikibazo cy'umuyaga nkuba kibandanyije kuba ikibazo mu gihugu nk'u Burundi n'ahandi cyokemugwa gute canke abana barashaka kubandanya batera imbere nubwo ico kibazo kiba gihari
jewe ndibaza yuko nibyo ikibazo cy'umuyaga nkuba ikibazo komeye cyane kandi yakamuyaga nkuba uhari cyane cyane mu bisagara hari ubuzi bumwe bushobora guhagarara kandi tugaruke turabire hamwe kubijyanye no ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri kahise turabizi yuko dufite abantu benshi cyane mu gihe bari bakiri bato igihe biga ari hantu hamwe atamuyaga nkuba wari uhari mugabo abantu bariyungunganya rero bagomba kumera nk'utera intege abantu batandukanye ndababwira ngo iyo inzira imwe idashika ama hariho iyindi nzira cyangwa se iyo hariho ikibazo n'inyisho ibihari kuvuga ngo nimba umuyaga nkuba aya matara y'ikizungu nimba ataye dufise tugerageze twiyumvire Imana yaraduhaye ubwenge dushobore kwiyumvira ubundi buryo bushaka kudutuma mu gihe abana bari kwariga mu gihe bakeneye umuyaga nkuba mu Burundi birashoboka yuko dushaka kwiyumunganya tugenye ubwacu twikorera amatara ashobora gutuma umwana ashobora kwiga mugabo ntibivuze ngo ndashigikiye yuko
ico kibazo cy'umuyaga nkuba yuko twose tugifata minenego oya ngo abo byega leta n'abasanzwe bashigikira uko bakora uko bashoboye ko tugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu twarabyumvise nk'akarunga mu Burundi bayuka kutubwira abarongozi yuko atazorenga mu kwezi k'umunani ico kibazo ngo kizoba catoreye inyishu yo ni inkuru nziza mugabo mukurindira yuko ico kibazo giterwa inyishu tube tugerageze dukoreshe ubundi bwenge imana duhaye kugira ngo tubandanye duta imiragwe tuvuga ngo leta byose ni leta urumva leta atarakimikoze duca dupfa oya imana yaraduhaye twese uburenganzira n'ubushobozi bwo gushobora kubandanya twiyumvira kandi twiyumvira n'izindi nyishu zitandukanye.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakiri na Sengiyumva. Sengiyumva mwiriwe.
Mwiriwe neza cyane rwose Oriane kandi
cyane. Urakomeye.
Sekonda sinima.
Ni byiza. Kibazo cyangwa icyumviro mu masegonda maketi yuko turaje ku musozo w'ikiganiro.
Bwana mutumire ndagukengurukiye cyane bimwe byumva mutima nararyohewe numvise abo bende wacu bashiki bacu bari ngaho mu mabarabara yo mu gihugu atandukanye muriko murabarosa ibya nkenerwa harimwo n'impapuro z'amavuka mbega hagati mu gihugu mwaba mufite aba baserukira kugira baraba abo bandi bana nabo bagorewe mu ibarabara mbega biraborohera kuronka uburyo bwo kugira mukwira hose mu ntara zose z'igihugu kugira mu bakure mu ibarabara mubahe n'ibyo bankenerwa kugira babeho nk'abandi bana bose. Ndabashimiye cyane umwanya mumpaye mwiza kuri radiyo Ikiganiro.
Sengiyumva, urakoze cyane. Radiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu. Turagushimiye kubona washikije ikibazo cyangwa icyumviro kuri iki kibazo. Arushimana cha Sengiyumva cyabo bana mwafashije ni kintu gihambaye cyane cyo guha umwana identite yiwe akamenya uwo ari we igihugu avukamwo nuko ubutungane bumuzi. Yasavye niba mushobora kwamukora n'amashyirahamwe cyane muri hagati mu gihugu.
Ego me kimwe mu bintu twifuza gukora nkuko twababwiye yuko icyifuzo cyacu nuko dufasha uwo mwana kumutegura kugira ngo azashobore kuba imboneza sho kuba umurongozi mu gisata cyose azoba ariko akoreramo. Nacyo gituma twiyumvire yuko cya mbere umwana arakeneye kumenya uwo ari we kuko iyo umwana amaze kumenya izina ryiwe murabizi ari umugani w'Ikirundi uvuga ngo izina niryo muntu. Rero ni byiza yuko umwana ahabwa amazina akwiranye n'icari cyangwa se n'ico uwo muntu akuze uwo mubyeyi abona umwana azovamo nizere ko tumuha iryo zina kuko biraheza rikamukurikirana. Ikintu nacyo cya kabiri tubakorera hagati mu gihugu ubu turiko dukorera mu ntara ya Muyinga aho twifuza kugira ngo dushobore gufasha abana kuvuga ngo umwana yari mu ibarabara twagerageza kumubaza igituma ari mu ibarabara kumenya ibibazo byiwe kugerageza kumenya amamuko yiwe kumenya muhira iwabo kugira ngo dushobore kumusubiza iwabo. Ndiko ndababwira no muri nondwi irangiye ari umwana twashoboye gusubiza iwabo kuko twasanze mu mwanya twafashe tuko turamutegura tumaze no kuvugana n'abiwabo twashoboye kumusubiza iwabo kandi twarabonye yuko wari umunezero udasanzwe. Yari umwana avuka mu ntara ya Bitega muri komine Mutaho muri ku musozi witwa Nyangungu. Urumva rero izo n'ibikorwa tuko tugereza gukorera hagati mu gihugu kugira ngo dufashe abana nibyo uburyo tege nituvuga yuko igikenewe cyane ko ari uburyo mugabo igikenewe cyane ni umutima umuntu aba afise niyo yerekwa aba afise ku bijyanye n'umwana wo mu Burundi kugira ngo ashobore gutera imbere. Urumva rero nitwashira imbere inyungu y'umwana kuvuga ngo abantu bose bakora mu bisata byose abakora muri leta mu bikorera utwabo ababyeyi abanyagihugu bose twese twiyumvira ineza y'umwana ntakabuza zijya mpamvu zose navuze zituma umwana agira ingorane bijya bise bijyanye no gufungura nabi kutiga kugenda gukora ubuzi burengenga ubuzi turasha kubitaza inyishu iyo twese mu gukora kwacu tugenda kwiyumvira ineza y'umwana.
Urakoze cyane rwose Teddy Harushimana. Tubibutse ko Teddy Harushimana ari umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe New Generation, ishyirahamwe ryitaho ineza y'ugwaruka mu Burundi. Tukaba twako turaganira kuvyo umwana w'umunyafrika akeneye kugira ngo atere imbere nk'abandi bana ku isi yose. ndashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi abaterereye ibibazo n'ivyumviro baduteza amatwi abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Innocent Kimenyi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro ngende abasaba imbabazi kwijwi rya risa n'ijwangaraye no munsi mwakoze cyane gose mwese mubandanye mwumviza radio ijwi rya America Imana ibahezagire.